kubaho ubushikiranganje bw'indero bushinze ingingo mu ntango z'uyu mwaka w'ishure ko ta munyeshure azosubira kwiga afite umushatsi abanyeshure babigeme bafite ukwizera kunyuranye n'iyo ngingo ntibabandanije kwiga uyu numwe muri bo ari mu isengero La Voix de Dieu iri mu gisagara cha Bujumbura avuga ko yarasigaje umwaka umwe ngo arangize igice cy'amashure yisumbuye mu gisata cy'ubuvuzi atwiganira uko byamugendeye kugira ngo ahagarike tumusanze avuga ko yarose akazi ko kudandaza mu mangazine y'ibifungurwa iri mu gisagara cha Bujumbura
nagiye ku ishure pastor ajandikikete abasaba tube turiga kuko yari yandikiye ministre amusaba yuko bo tureka tukiga tugatsindagira umushatsi wacu natirere
nk'uko vyahora
ariko byakunze nyine batwe navuga ati genda muyindire muhira ati niba bishura uzoza ku ishuri mugana yaguma ngenda ngerageza ariko ntibashoboye kunyemerera ko niga
kugeza mutindura ataha
gutinda aho nguma muhira ndaguma mfata amanoti muhira nsabinjira ko batwishura rusubire ku ishuri biranka gushikaho rero ninde sija kuza kurondera ubuzima ha Musanze
nubwo aba banyeshuri batariko bariga nk'abandi bavuga ko atamubabaro bafise kuko bubahirije ukwizera kwabo aba n'abandi bayaze n'ijwi rya Amerika
jena byakiriye neza gose kuko nari nzi yuko ntashobora kwiga mu gihe naba nkifise umushatsi kandi nk'uko nanjye ndabizi ko ntategerezwa kuwukuraho nk'uko jewe ukwizera kwanje gutangiye kwiga kuwukurako rero narabyakiriye neza kuko ntawashobora guhanyanga ijambo ngo kugira nje kwiga naciye ntekereza kugira ngo Imana yonyene niyabona ko bikwiriye cyangwa yonyene yishyuye mu gihe tutazi hama tutasubira ku ishuri nari nzi nyine yuko atagombye kwiga ko yabye ntabwo nashobora kwinyesha
jimbo rufite umushatsi muremure ni kuvuga ubwo uri mosha kuvuvuka
oya sindi mosha kuvuga sindi mosha niyo mpamvu atabwo nashobora kwimosha
abandi bantu bona baja ku ishuri barabandanije wo kazosigara inyuma yabo ubyumva gute
ndabifata uko nyine kuko nyine byashitse yaba nyine ari se mu buryo bwo kujya ku yandi mashuri atinyesha nari kuba nagiye
abavyeyi ntibari bashobora kurihira
hari abandi bigeme batahevye kwiga n'ubwingingo yuko abanyeshure bategerezwa gusa ku mitwe itaborohereza mu kwemera kwabo Amida Munezero wo mu idini ry'abayisilamu asanzwe yamana umutwikiro mu mutwe atubwira uko abigenza kugira abandanye yiga
bise ku ishuri ndambura ama nkinjira mu ishuri nkasubira kwambara vare ariko nsohotse tutashe sinohiga ishuri kandi ari izindi ko ndondera ubumenyi
Nahimana Rahma n'uwundi munyeshure wo mu muryango w'abayisilamu yiga ku ishuri rya leta atubwira ko ingingo ibasaba kwimosha kandi ntibitwikire batayakira neza
batobanije mu ntitwabyakiriye neza kubera batubujije kwambara ibitambaro tuba twarabimenyereye sana ariko kubera itegeko risohotse ntitwava tubanga kuryemera turabikurikiza uko nyine natwe tutaba twabishimye gusa turemera gukurikiza iryo tegeko
ababyeyi b'abana bahebye kwiga basaba leta ko igihe ifata ingingo ikwiye kubanza kuvugana n'indongozi z'amasengero kugira abana ntibake uburenganzira bwabo
jewe nk'umukristo nsaba leta yuko igihe iba ifashe ingingo nk'izo ikadushyira mu kivunga ikadushyira muri rusange abantu benshi barakunze kuvuga ngo leta ngo ifashe itegeko ngo irarifashe ariko niyo babaza n'abakozi b'imana barongora imishaha bumve yuko icyo kintu bafashe padorege sanze kisese nta tegeko ritagira ako ryisigariza abo bana bacu uko kwizera barabe no mu bindi bihugu leta se y'u Burundi yonyine ni igihugu kiri muri nasiyo zimwe barabe ibindi bihugu byose barabe muri EAC nibasanga bo muri Tanzania bahari bagasanga bariko bari nungaha mu Burundi babone yuko tutari byaduka tidahe dusanga natwe turiko tumera nk'abibagiwe mu gihugu kandi natwe dufite uburenganzira bwo tubavuka gihugu
abanonosoye amategeko bavuga ko atategeko ritomora neza ibijyanye no kwizera kw'amasengero umushingwa manza Rutesha Albert ni umwe mu banonosoye iby'amategeko
itegeko twovuga riba rigenga amasengero ni itegeko riri mu ibwirizwa shingiro aho ibwirizwa shingiro ryemerera umuntu wese kuzinduro vyiwe cyane cyane bijyanye no kwizera kwiwe ahanini nta tegeko rindi ridondora neza ibijyanye n'ibyo amasengero byo no kwizera kw'abantu bitari itegeko novuga rivuga muri rusange mu gifaransa bavuga le droit fondamental irindi tegeko naryo rya ministre ryatowe muri 2014 bijyanye no kwemererwa kw'amasengero nta kinini yati ngo ridondore uburenganzira mu byerekeye ukwizera kw'abantu
uyu mushingwa manza Rutesha Albert abona ko iyi ngingo y'umushikiranganji w'indero itubahirije ibwirizwa shingiro
kubera umubwirizwa shingiro bwemerera umuntu ukwizera yuko ategerezwa kugira ubwigenge n'uburenganzira mu kwizera iteko ry'umushyikiranganji mu bisanzwe byategwa kutaba rije inyuma y'ibwirizwa shingiro kubwirizwa shingiro iryo teko rikuru ku yandi mabwirizwa yose irindi teko riza kuza ritisonga ibwirizwa shingiro mu bibazo bakuru bari mwiri ni ukuvuga yuko atacyo riba rivuze urashobora no kwitura sentare yubahiza ibwirizwa shingiro igaheza igakira ifuta
muri kino gihe abanyeshuri batabandanije kwiga kubw'ingingo yo kwimosha yo mu bushikiranganji bw'indero benshi bicaye muhira bavuga ko bakora udukorwa two mu nzu hamwe n'ibikorwa byo ku masengero hari n'abandi bavuga ko batomboye mu kuronka udukorwa tw'ubucuruzi bakora icyo bikoze bizeye ko umwaka utangura bazoba bemerewe kwigana imishatsi yabo umwungere w'isengero La Voix de Dieu rimwe mu masengero yigisha kutimosha murishi Isaac avuga ko bagera hafi ku 1000 bahagaritse kwiga bakaba bari mu ntara zitandukanye z'igihugu uyu mwungere abandanya avuga ko ikibazo cy'ababigeme batiga kiri mu minwe y'umuhuza w'abarundi ijwi rya Amerika ntiryasoboye kuronka abo mu biro by'umuhuza kugira abagira icyo babivuze ko I Bujumbura, Diane Ndonse, ijwi rya Amerika.